Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri umugoroba umunsi wa kane itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2020 muri studio 5 Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
hamwe n'abahikaze mu makuru yacu y'aka kanya.
Mu Burundi guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bitanguye gutera imari mu migambwe yari yagiye hamwe. Kuri uyu wa kane, umugambwe CDP wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine izwi ku izina rya Kira Burundi rwari rumaze indwi imwe rushinzwe.
Aricyo gituma ashobora kuba yasukwe kuko nawe yoba yashaka ko umukandida yoserukira ngira cya serukira CDP. N'ibisanzwe ibyo birasanzwe, ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko turacyafise umwanya gushika itariki z'itanu z'ukwezi kwa gatatu.
Uyo ni Aloise Baricako, umukuru w'umugambwe RANAC, umwe mu migambwe yashinze urunani Kira Burundi. Inkuru twabateguriye mu kanya gato.
Ethiopia ntabwo ikije mu nama yagombaga guhuza icyo gihugu na Misiri na Sudani igamije gusuzuma ibyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa
Nile. Leta zunze ubumwe za Amerika ziragabisha ko hari umugwi w'abihevyi uri kuragerageza gutegura igitero i Nairobi muri Kenya.
Naho muri Sudani, abaturage b'ikirenga rw'icyo gihugu basaba indishyi zibarirwa muri za miliyoni kubera ikibazo cya peteroli yamenetse aho batuye.
Kandi naho imibano yibanze itegura ibiganiro hagati ya Afghanistan n'abatalibane yatanguye. Ni intumwa zitandatu za Afghanistan muri iyo mishikirano zageze i Doha muri Qatar uno munsi. Reka duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu karere k'ibiyaga binini i Nairobi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabisha ko hari umugwi w'abihevyi uriko ubutegura kugaba igitero kuri imwe mu mahoteli akomeye ku mugwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Mu butumwa ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwacishije kuri ubwa rwayo rwa Twitter, bugabisha bwasavye Abanyamerika bari Nairobi kumera amagabo. Ubwo bushikiranganje ntibwavuze izina ry'iryo hoteli abihevyi bariko barategura gutera, gusa bwemeje ko iyo hoteli igendegwa cane n'abamukera rugendo co kimwe n'ingenzi ziba ziri mu butumwa bw'akazi.
Umuvugizi wa Ministeri ishinzwe amazi muri Ethiopia aravuga ko igihugu cye kitazitabira inama igamije gusuzuma ibyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa Nile. Iyo nama Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga guhurizamo Ethiopia, Sudani na Misiri yagombaga gusuzuma by'umwihariko ikibazo cy'iyubakwa ry'urugomero rutanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi rwitwa Grand Ethiopian Renaissance Dam ku mupaka w'icyo gihugu na Sudani. Ibyo bihugu uko ari bitatu byari byemeranyije mu kwezi gushize ko bizashyira umukono ku masezerano yo kurangiza ukutumvikana kuri uwo mushinga. Inama ya nyuma kuri icyo kibazo yagombaga kubera hano i Washington uyu munsi n'ejo, ariko Ethiopia yavuze ko itari buyibonekemo kubera ko hari ibyigomba kwigaho. Urwo rugomero ruzatwara miliyari enye z'amadolari y'Abanyamerika rumaze kubakwa kugera ku rugero rwa 70%. Nirwuzura nirwo ruzaba urwa mbere mu bunini muri Afrika. Misiri isaba ko rwakuzuzwa amazi buhoro buhoro kugira ngo bidatera ibura ryayo, ariko Ethiopia igashaka ko rwakuzuzwa mbere y'ukwezi kwa karindwi kugira ngo rutange umuriro w'amashanyarazi ukenewe mu iterambere. Abaturage b'intara ya Ruweng muri Sudani y'Epfo begereye urukiko rw'ikirenga bararuregera basaba ko bahabwa indishyi zibarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika kubera ikibazo cya peteroli yamenetse muri iyo ntara ihumanya ibidukikije. Hashize ibyumweru bitatu abanyamategeko bahagarariye abaturage mu ntara ya Ruweng batanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga bavuga ko ibyo bigo bicukura peteroli byabangamiye uburenganzira bwa muntu kubera ko byananiwe kwita ku miyoboro itwara peteroli itoboka kenshi ikamena peteroli ku butaka no mu mazi biri hafi y'aho iyo miyoboro inyura. abanyamategeko baravuga ko iyo petroli imaze kwangiza byinshi mu ntara za Ruweng, Liech y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Bemeza ko petroli imeneka muri ubwo buryo yateye ihumana rituma inda z'ababyeyi bamwe zivamo, abandi bakabyara impinja zifite ubumuga, abandi bagapfa. Minisiteri ishinzwe ibidukikije muri icyo gihugu iravuga ko icyo kibazo ikizi kandi izagikurikirana habanje gukorwa ibarura ry'ibyangiritse.
Andi naho imibonano y'ibanze itegura ibiganiro hagati ya Afghanistan n'abatalibane yatanguye n'umunsi. Intumwa zitandatu za Afghanistan muri iyo mishikirano zigeze i Doha muri Qatar n'umunsi. Urwego rujejwe umutekano w'igihugu muri Afghanistan rwatangaje ayo makuru rwasiguye ko izo ntumwa zarungiswe ku busabe bw'abatalibane n'amakungu. Ubwo rwego ruvuga ko izo ntumwa naho biri uko atari zo zizohagarira Afghanistan mu biganiro bitaramenyekana ryari bizotangura. Umubonano hagati y'abatalibane n'intumwa za Afghanistan ugiye kuba mu gihe Amerika n'abatalibane biteguriye gushira umukono ku masezerano hatanga agahengo ku munsi wa gatandatu. Byitezwe ko ayo masezerano azoba ahagarikiwe n'ibihugu 30. Leta ya Afghanistan yo imaze kuvuga ko itazokwitabira ibirori byo kuyasinya. Bimwe mu bitegekanyijwe muri ayo masezerano harimo kuvana bukebuke abasirikare ba Amerika muri Afghanistan no gutanguza ibiganiro nyezina hagati y'abatalibane na leta ya Afghanistan barwanye.
Naho mu Bushinwa abacuruzi b'abanyamahanga batuye muri icyo gihugu baravuga ko barimo kugerwaho n'igihombo kinini gitewe n'indwara ya coronavirus. Ibigo byiganjemo ibyo muri Amerika n'Uburayi byiteze igabanuka rinini ku mafaranga byinjizaga niba imirimo y'ubucuruzi idakomeje nk'uko bisanzwe muri icyo gihugu. Abo bacuruzi barasaba Leta y'Ubushinwa kubasonera imisoro batangaga ikanashyira habona ingamba zihamye kandi zihoraho zo guhangana n'iyo ndwara. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ry'abacuruzi b'Abanyamerika bari mu Bushinwa bugaragaza ko mu bakuru b'ibigo 169 babajijwe, icya kabiri cyabo cyerekanye ko biteze igihombo niba ubucuruzi bwabo budakomeje gukora nk'uko byari bisanzwe byibura mbere y'ukwezi kwa kane. Ubundi bushakashatsi bwakozwe n'amashyirahamwe y'abacuruzi bo mu Burayi batuye mu Bushinwa nabwo bugaragaza ko mu bigo byabo 577 bikorera muri icyo gihugu, icya kabiri cyabyo kizahomba imiryango nidafungura vuba.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 35, 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira ku mirongo ya FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje adresi yacu ya site internet ni w3 radio yacu voa.com cyangwa kuri Facebook no kuri Twitter. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Kuno wa mwanya wa makuru mu karere k'ibiyaga binini, nyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runani kira Burundi, Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'abayobozi ba CDP Anisenyo Nkuru n'uwahoze ari president Domitien Ndayizeye. Bomi ntibitaba telefone zabo ariko mukuru uyu wa gatatu ariko muradutunga muradutunga reka tubashikirize inkuru yerekeye impari ziri hagati y'imigambwe yagiye hamwe mu runani kira Burundi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hariko haraba amahiganwa y'umukuru w'igihugu.
Mu kiganiro kwa menyesha makuru kuri no wa kane, munyamabanga mukuru mugambwe CDP yabwiye amenyesha makuru ibyari byarumvikanywe ko hagati y'imigambwe ine igishinga ugo runani ku igenekezo rya 19 kuno kwezi kwa kabiri. Sebastien Ntawongendera avuga ko abanywanyi ba CDP barindiye ko amatora aba bakabura.
Urunani rurashingwa hari ku igenekerezo rya 19 ruhuhuma 2020. Urunani rumaze gushingwa biraca biraza hanyuma ndeka ndabibutse kugira ngo nubwize ukuntu urunani rwabandanije yuko mikorana ry'umugambo w'iseruka rukambye CDP kwari twemeje yuko uzoje imbere aseruka urunani mu matora y'umukuru w'igihugu azova mu matora hanyuma gushika kuri no munsi niko ndabayagira ivyugo runani si nuwo azaruserukira imbere y'amatora si nuwo wundi nayo matora yoba azoba canke atazoba kugeza ubu ntavyo tuzi vyadushize rero mu kwiyumvira ico twobandanya tugira kuko umwanya usa nuriko urasahagurika
banyi uwo mugambwe bamaze kumva ko amatora y'umukandida atakibaye kandi ko hari uwundi mukandida bagiye kumenyeshwa bafashe ingingo yo kuva mu rugo runani
umugambwe w'iseruka rukambye CDP urakinjuye mu runani kira Burundi ubwa kabiri nkuko nyene byari byavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe umugambwe w'iseruka rukambye CDP uramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ushize imbere umushinga nta Anesthete niyo nkuru kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku igenekerezo rya 2022.
Umukuru w'umugambwe Hanake umwe mu migambwe yashinze urunani kira Burundi ntiyatevye kugira icyo ashikirije kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP. Aloyse Baricako akavuga ko kubona indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo yo kwidohora ari uburenganzira bwabo.
Iyo nama yo kuvukisha urunani twagiriye mu biro nyene by'umugambwe CDP ni nawe yatwakiriye aratanga ijambo hanyuma arampa ijambo je nk'umukuru w'urunani. Wumva ibyo byose muri ibyo ngira yasanze amahirwe ato mugwako arico gituma ashobora kuba yasukwa kuko nawe yoba yashaka ko umukandida yoserukira ngira cyaserukira CDP n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe nawe gushika ubu turatora kuko tutacyafise umwanya gushika itariki z'itanu z'ukwezi kwa gatatu.
Amakuru ava mu runani kira Burundi avuga ko umukandida yariko arategurwa ari Domitien Ndayizeye yigeze kurongora igihugu. Umukuru w'umugambwe Hanak akavuga ko tacyobuza ko uwo yita umuhumure yobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu. Aloyse Baricako akavuga ko iyo ngingo atakiza yonona.
Mbe munazi ko hariho abantu bashaka nk'ubu kuja mu matora mugabe adafise imigambwe abinga amaze kuza kudusaba ko boza kwinjira mu runani. Urumva twakira nk'abanwanyi baguma baza n'ibintu bisanzwe kandi urunani rwabandanya kuko amateka aratomora ko umuntu ashobora kuvamwo za kwasiora nake zari zatanguze nk'abantu benshi ariko abasikanye mu matora ni bakeya. Hariho rero abantu benshi urugendo rero ruvuna bikabagora iyo hageze ko babona ko ikibanza biyumvira cyambere batakironse bica bibagora.
Umukuru w'umugambwe Hanake Aloyse Baricako akavuga ko naho hari umugambwe wavuye mu runani kira Burundi ugo runani rubandanya kandi gugururiwe umugambwe wari wose wifuza impinduka mu Burundi. Gushika ubu nta uramenya aho imigambwe Pajude na Fedes ihagaze kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP urongowe n'umunyapolitika Anicete Niyonkuru yaheruka gutahuka mu gihugu avuye mu runani Senared yitavye akamo ka leta ko kuza kwifatikanya n'abandi Barundi gutegura amatora y'imirije.
Rakoze cyane mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda dusome iyo nkuru yateguwe n'abanyonyi biradijwe rya Amerika bifatanyije n'ijwi rya Amerika. Rero nyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runani kira Burundi ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abayobozi ba CDP Anicete Niyonkuru n'uwahoze ari president Domitien Ndayizeye bompi ntibitaba telefone zabo ngendanwa. Turabandanya dukurikiranira hafi iyi nkuru.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika makuru arabandanya. Tuje mu Rwanda kuri uyu wa gatatu, General Major Mubaraka Muganga ayobora ingabo mu gisagara cya Kigali no mu ntara y'ubusiruko yaganiriye n'abatwara ingenzi kuri moto mu gisagara cya Kigali. Ku nshuro ya mbere uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda yaciye amarenga ko ingabo z'u Rwanda arizo zija muri Republika ya Demokrasi ya Kongo kugwanya imitwe idacana waka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiribusa.
Kungingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba General Major Mubaraka Muganga ubwo yari n'abatwara bagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mfuza bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda. Nkariyetona General Sylvestre Mudacumura muri FDLR wapfuye mu mwaka ushize wa 2019.
Abitwa ba Mudacumura, abitwa bande bose bari yo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza. Ariko nabo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi. Ubu hari ahitwa ku Mukamira hari abagera kuri 350 n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke, nicyo ngo bifuza. Kandi ubundi ntambara zose zigira impamvu, ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona.
General Mubaraka Muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa Kigali bibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza baranga, yanizeje ko leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza ziterambere mu myaka izaza.
Izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo, ariko ntabwo birangira bityo. Kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye, ikibuga cy'indege cya Bugesera, imihanda baragenda bayongera, umuturage wese akirembe y'imyaka 2030, umukene muri twebwe yagombye kubona amadolari 400.
Afatiye ku nama mpuzamahanga izahuriza i Kigali mu kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga 50 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza, umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri moto ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya Commonwealth itazazamo kidobya.
Duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadusigira amafaranga nawe yababwiye nakangari. Ni menshi kubi kandi buri muntu azabonaho. Abaturanyi rero inkuru nk'iyo njye ntabwo baba yifuza. Bagira Imana ariko ntabwo ari Imana, ni ibyago. Ntabwo iyo nama yaba kuri bo, kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba hangaha, kuko nyuma iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri, abandi bose baraho ntawemere kuvuga imyaka ibiri. Murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose, nuba tuyikeneye kurusha abandi bose. Duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka, niyo mpamvu buri mumotari ugenda iyo wumva ibikorwa byawe navuze dukumira icyaha kitaraba, buri wese ari ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba, kuko hari ikintu gihagarikiyo gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho.
Mu mwaka ushize wa 2019 nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u Rwanda, ubu bari mu nkiko. General Mubaraka Muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga 300 baherutse kugezwa mu Rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Baba ni 350 ni abayobozi abiyita abayobozi, harimo n'uwitwa Herman umwe wari warasimbuye Sankara ariwe muvugizi wa CNLD, na wari hariya baravugira Mukamira ngo nihatangira amakuru uko ni yavuga ko azatumara rwose ibiki. Ariko ni rwo Rwanda, bagakora nabi tukabakorera neza, bagakora nabi tukabakorera neza, ariko ntabwo twaguma muri ibyo.
Mu bihe bitandukanye amakuru ataremejwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga i Kongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe urwanya. Ni amakuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za Kongo FARDC. Hari ku nshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ko u Rwanda rushobora kuba rwari rufitemo akaboko.
Kuko byawe intambara ndazikeneye, ariko iyo ngiyo none se Mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana gyewe wa 55. Oya, nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi, kandi kujyayo biroroshye. Dufite Rwanda Air, ntabwo tukigendana n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9, ariko ubu Rwanda Air hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi.
Igihe twateguraga iyi nkuru twahamagaye Lieutenant Colonel Nosa Munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru General Mubaraka Muganga avuga yo kuba ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga i Kongo zikoresheje sosiyete y'indege Rwandeya mu kurwanya no gucyura batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ku cyo kiganiro cya General Mubaraka Muganga n'abamotari atacyumvise, yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza General Mubaraka muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha ku butegetsi bwa Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biboneka ku imibano y'igihugu cye n'u Rwanda yarushijeho kuba myiza Bwana Tshisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza Kongo kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yavuze ko igihe u Rwanda rwasabwa uwo musanzu rwa utanga
yesterday, so we have no, we've been waiting, and I am glad that
tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri Kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu byukuri nishimye kuko uburyo perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza
ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 2019 nibwo sosiyete y'u Rwanda Rwanda ya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo za Kinshasa mu gihugu cya Congo bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika makuru arabandanya. Umunyarwanda Ben Rutabana ntiyishikanye imbere ya sentare uyu munsi nkuko byari byasabwe n'umucamanza. Abitavye sentare bashikirije ko batamufise ariko umucamanza mukuru yasavye ko baba bamwerekanye mu kiringo c'indwimwe. Maître David Mushabe yunganira Ben Rutabana mu mategeko yavuganye na Venuste Nshimiyimana mu menyesha makuru yacu ijwi rya Amerika. Iyi nkuru tuko turayitororokanya turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Radio ijwi rya Amerika.
Mukanya gato turaba tubasezeye nitumara kubagezaho iriya nkuru reka tubanze tubabwire incamake y'amakuru twabagejejeho avugwa hirya no hino ku isi. Umuvugizi wa Ministeri ishinzwe amazi muri Ethiopia aravuga ko igihugu cye kitazitabira inama igamije gusuzuma ibyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa Nile. Iyo nama Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga guhurizamo Ethiopia, Sudan na Misiri yagombaga gusuzuma by'umwihariko ikibazo cy'iyubakwa rw'urugomero rutanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi ariko ntabwo Ethiopia yayitabiriye.
Andi naho twababwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabishije ko hari umugwi w'abihebyi uri kurategura kugira igitero kuri imwe mu mahoteli akomakomeye mu mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Mu butumwa bushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu bwacishije ku rubuga rwa gusa bwemeje ko iyo hoteli igenderwa cyane na bamukerarugendo co kimwe n'ingenzi z'abanyamerika ziba ziri mu butumwa bw'akazi.
Kirenga rw'icyo gihugu basaba indishyi zibarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika kubera ikibazo cya peteroli yamenetse muri iyo ntara ihumanya ibidukikije. Hashize ibyumweru bitatu abanyamategeko bahagarariye abatuye mu ntara ya Ruweng batanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga bavuga ko ibigo bicukura peteroli byahungabanyije uburenganzira bwa muntu kubera ko byananiwe kwita ku miyoboro itwara peteroli itoboka kenshi ikamena peteroli ku butaka no mu mazi biri hafi yawe inyura. Abo banyamategeko baravuga ko iyo peteroli imaze kwangiza byinshi mu ntara za Ruweng, Rehe y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Bakemeza ko peteroli imeneka yatumye ababyeyi bakuramo inda abandi bakabyara impinja zifite ubumuga.
Ahandi naho imibonano y'ibanze itegura ibiganiro hagati ya Afghanistan n'abagwanyi b'abatalibane yatanguye. Intumwa zitandatu za Afghanistan muri iyo mishinga Urwego rujejwe umutekano w'igihugu muri Afghanistan rwatangaje ko ayo makuru rwasiguye ko izo ntumwa zarungiswe ku busabe bw'abatalibane n'amakungu. Ubwo rwego ruvuga ko izo ntumwa naho biri uko atari zo zizohagarira Afghanistan mu biganiro bitaramenyekana ryari bizoba. Umubonano hagati y'abatalibane n'intumwa za Afghanistan ugiye kuba mu gihe Amerika n'abagonyo b'abatalibane biteguriye gusinya umukono gushira umukono ku masezerano atanga agahengwe ku munsi wa gatandatu gitweza uko ayo masezerano azoba ahagarikiwe n'ibihugu 30. Leta ya Afghanistan yo imaze kuvuga ko itazokwitabira ibirori byo kuyasinya. Bimwe mu bitegekanijwe muri ayo masezerano harimo kuvana buke buke abasirikare ba Amerika muri Afghanistan no gutanguza ibiganiro nyezina hagati y'abatalibani na leta ya Afghanistan bagwanye.
Nari nabi babwiye rero mu kanya yuko turi busoza amakuru tubanje kubagezaho iyo nkuru umunyarwanda Ben Rutabana nti yashyikanywe imbere ya sentare uyu munsi nkuko byari byasabwe n'umucamanza Esther Nambayo. Abitabye iyo sentare bagaragaje ko batamufite, ariko umucamanza mukuru yabasabye kuba bamwerekanye mu gihe cy'icyumweru kimwe. Maitre David Mushabe wunganira Ben Rutabana mu mategeko yavuganye na Venuste Nshimiyimana amusobanurira uko byagenze.
Well, we went to court, but the attorney general said that
twagiye mu rukiko, ariko umucamanza mukuru atubwira ko yabonye inyandiko ebyiri. Imwe yaturutse mu biro by'ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda UPDF, bavuga ko batazi Ben Rutabana kandi ko batamufite. Yatweretse kandi indi baruwa yaturutse muri SIB Special Investigation Bureau, ibiro bishinzwe amaperereza adasanzwe, nabyo bifite ahungirwa ahafungirwa abantu. Iyo barwa nayo yavugaga ko batamuzi, ko batamufite, bavuga ko nta kindi bashobora gukora.
And the letter was saying that they don't know and they don't have him in their custody, so there's nothing they can do. So, however, the legal officer for the military,
ariko rero ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda yatanze ibaruwa imwe avuga ko ibikubimo bireba urwego rw'ubutasi rwa gisirikare CMI n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa polisi kimwe n'ibiro bikuru by'umugenzacyaha. Ibyo rero nabyanze, nasabye rero umucamanza mukuru kubategeka kwandika buri wese ibaruwa ye, kubera ko ari inzego zitandukanye niko bari babisabwe kubikora buri wese ku giti cye. Nasabye ko basubiza ikibazo babajijwe cyo kugaragaza Ben Rutabana
in the individual office capacity or official capacity.
So
I require them to have a response from each and every office that was commanded to produce.
Umucamanza yemeye ibyo nasabye, asohora urundi rupapuro rusaba buri rwego gusubiza ibyo rwasabye. Nguko uko byagenze, tukaba tuzasubirayo mu kwezi gutaha kuwa kane tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu. Nibaramuka rero bavuze ko batamufite, ubwo nyine
aho niyo turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye muri studio gatanu. Mwari muri kumwe na Ryan Itangishaka na Jeffrey Mutagoma. Turabashimye, tubifuriza umugoroba mwiza.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, nao jina langu ni Harrison Kamau.
Marekani imeendelea kuikosoa Iran kutokana na jinsi inavyoshughulikia swala la maambukizi ya virusi vya corona, ikisema kuwa huenda inaficha viwango vya maambukizi yaliyopelekea kusimamishwa kwa baadhi ya sala